i Radio Hijwi d'Amèrica. Ijwi d'Amèrica rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda mu Burundi mu 2010 bigufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda mu 2010 FM 104.3 mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru Westat wa Kaburungu radio yacu bewa akaburungu.com Mwenye neza nchuti mwese na mwe bakunzi radio ni Ijwi d'Amèrica muri kumwe na Frederic Mundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi d'Amèrica kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi d'Amèrica
kandi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Wai muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi d'Amèrica aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
mu kiganiro muri saa 10 munsi tugiye kuganira n'abatumire bacu kuvyerekeye inama yatunganijwe n'ubushikiranganji bw'intwari hagati mu Burundi hagati umushikiranganji ya urongoye hamwe n'abakuru b'imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi Muri yo nama umushikiranganji yajejwe intwari yo hagati yarateye akamo abanyamigambwe kabasaba kwifatanya na leta mu migambi yo gutsimbataza amahoro no kubaka igihugu ikibazo cyo kutihanganiranira mu banyapolitike cyaragaruswe ko cyane twatumiye rero mu kiganiro abashikiranganji bari mu Burundi bakurikiranira hafi politike kugira ngo bagire icyo bashikirije kuri iyo nama yabaye hagati ya leta y'u Burundi n'abanyamigambwe twakwibutsa ku inama nk'iyo atari ya mbere Umunsi rero twatumiye Zeno Nimubona umukuru mugambwe Parena Imbogora Burundi mwiwe neza Zeno Nimubona
mwiwe neza
murakomeye ngaho
yego turakomeye cyane
turi kumwe kandi na Apollinaire nishire imbere akaba nawe nyene ari mu Burundi mwiwe neza Apollinaire nishire imbere
mwiwe neza nyakuba mumesha makuru yego murakoze
turi kumwe kandi na Simplice Nkurikiye wo mwishira mwe on Europe mwiwe neza Simplice Nkurikiye Muraho namwe ahi Bujumbura.
Yego, turaho tashimimana.
Yego mereka dutangure ku mwebwe mutwidondore imbere ko dutangura ikiganiro mu Shena Supisa muri ki?
Yego, jewe koma ivuze nitwa Supisa muri ki? Kaba ndi muhuza bikorwa inishira hamwe onero Burundi, inishira hamwe gishinze gukurikirana imbere amatora imbere yayo hagati n'inyuma yayo.
Ni vyiza cyane rwose reka tuhe na kanya umushikiranganji Zeno Nimubona
ariko ni Zeno Nimubona ndongoye mugambo w'Imbogora Burundi pare
ni vyiza cyane rwose Apollinaire Nishimbe
ego nanje ni Apollinaire Nishimbe nko mweje kubivuga nk'abandi umunyamabanga w'ishyirahamwe Initiative Citoyenne pour l'Environnement et le Développement Durable ISED aba kandi ndumuhinga mu bijyanye no gutuma tumana ko amakuru mu bya politique bita communication politique hamwe n'umuhinga mu byerekeye cyo bita justice fiscale et sociale
ni vyiza cyane rwose imbere rero yuko tuja ku muzingi cyo kiganiro nashaka ubwa mbere na mbere dutangwe twumvirize umushikiranganji w'u Burundi ajejwe intwari hagati n'umutekano ndira ko uca Gervais ku kamwe yateye imigambi reka tumutega amatwi
kuganira n'abigwa n'ibyerekeye igihugu hose igiye kuba ingendo ya mizi yose kuko na kare barayamaze ngo umwami agirwa n'abagabo kira noneho ukuganira n'abarongoye imigambwe ni imwe mu nzira zirashe zituma igihugu kiguma gitekanye twaravyiboneye imbere y'amatora n'inyuma yayo ko uruhara rwanyu ari ntangere umutekano inyuma yayo ukabari wose kandi atariko vyahura nico gituma uyu munsi duhamagarira abarongoye imigambwe kuva mu majambo ya politike gusa ariko avyara imigambi y'iterambere hanyuma mube aba mbere mu kuyihimiriza no kuyishyira mu ngiro
reka dutangwe kuri mwebwe zenonye mubona ako kamo mwaka kiri gute
ako kamo ni inkoramutima ingendo yo kuganira ibaye ingeso bigabanura icuka kibi bigabanura inkurikizi mbi zo kutaganira bataganiriye baricurana bataganiriye barikekana rero iyo abaganiriye ivyo vyose bica bihera bikavyara iterambere bikavyara umwuka mwiza bikavyara kwizigirwa na bose
Mwoshika na ya polinere, nishi mbele na mwe ya kukawa mwaka kiyuta?
Kwege, jewe, mwungu inda mwutuma tuma kama kuru ya kukawa mwataki yeko alinge endo leta ya flashe. Kandi, nitawanika yuko, minge warundi wangora, jihecho sawaya ikiwazo wachabiru kwa mwindu yuko kurondra mwawa huza. Ndawona yuko ubu abanyepolitiki b'Abarundi bamaze guca uruma no kuvuga abantu icyo bita matite politiki no kuvuga yuko ubu twakuze mu bya politiki iyo ngendo ni nziza cyane jewe ndayishima kandi ibandanije hoteli imbere kandi tukaza mu bihugu biteye imbere cyane haba mu bya politiki muri demokarasi hamwe no mu iterambere
Ego mi, suplice nkurikiye mwishire mwe ryanyu murakurikirana itunganywa ry'amatora imbere yayo eka igice amatora nyuma yayo mukaba mubona ko muri iki gihe nyuma y'amatora hasa n'ahabaye agahingwe ako kamo k'umushikiranganji jejwe intwaro yo hagati n'umutekano mu gihugu mwaka kiri gute
ako kamo k'umushikiranganji intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano twajyakiriye neza muri onero ku Burundi ari observatoire national des élections des organisations pour le progrès twishinze gukurikirana amatora imbere hagati nyuma yayo ako kamo rero k'umushikiranganji gafite uruhare ntangere mu gihe yahamagariye abanyamigambwe bose ko boreka iby'amajambo ariko bagahamagarira abanywanyi babo ko bokura amaboko mu muzi ariko bakaja hamwe kugira ngo bakore ibikorwa by'iterambere ubwo ruhara rero intangere na cyane cyane imbere y'amatora murazi ko iyo amatora aheze ayandi matora abageza yuko ategurwa mu gihe rero abanyamigambwe abarongoye imigambwe bose boca baja ku kivi bagahamagarira abanywanyi babo yuko baja kubikorwa by'iterambere nta nkeka ko igihugu gishobora gutera imbere wanashaka bikabona byiza ku barongoye imigambwe kubera ko iyo hageze amatora usanga bagiye kubasaba amajwi kandi by'ukuri imbere y'amatora atakina kine bigeze babafasha rero iyo byonatuma bibafasha yuko batababwira imigambi batoba babafasha mu gihe bofite amatora bakabyumva neza kuko babakurikiranye barabarije ibibazo bafite cyane cyane mu bintu by'iterambere amahoro umutekano n'iterambere
egome nkuko muri iyi nkuru yateguwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ari i Kigali mu Rwanda Claver niyo nkuru ibivuga eka n'abanyamigambwe basa n'abakiriye neza ako kamo reka dutega amatwi umushirantahe Gabriela umushirantahe yaserukiye umugambwe APDR reka tumutega amatwi
bashima cyane rero ko umushikiranganji mwajishinga yifuza ko ikiyago hagati y'imigambwe cyobandanye hako imigambwe gumira abana ayingwa kigaca bituma ingorane zose zigira gute kandi turaterera leta ibikiratwara ibigenda neza tukabivuga ibitagenda neza nazo tukerekana kandi tugatanga n'umuti intererano zacu bakazikorera ko kandi bakabona ko imigambwe atarabanze b'igihugu izo tujyera rero mu gihe twashikira igihugu kiyubashe abene gihugu bateye imbere
mushya ntaheze none mubona subwa mbere nkuko twavuze mu ntango inama nkizo ziba ariko icuka kiri hagati y'imigambo ye ikagushamirana eka kutihanganira n'ibintu byabandarije muri baza ko imvugo izoshobora kuba ingiro muri iki gihe
Nibyo twabonye mu minsi yahera umushikiranganji bwarongi ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu bwararinganiza ibiganiro ataco bifise atantu mbere bifise gushikako mvuga ubushikiranganji bwariho mu gihe cy'igihumbi na cumi na gatanu n'imbere ya kuko twari twarashitse ku masezerano ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ingene twotegura amatora yo gushika mu bihumbi byazoba mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ubushikiranganji bw'ico gihe bw'iyo b'intwaro bw'ico gihe bwaragira amanama yo kugira ngo bereke abantu ko bariko baragira amanama ariko atanzira bagomba gushikako ataco bashaka gushikako arivyo vyavuye bitera imvururu mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu itashobora itategerezwa kuhaba kuko vyinshi vyari vyumvikanwe vyarimwo mu rupapuro rw'inzira rugenda kuri ayo matora rero ico twosaba ubushikiranganji bw'ubu bwobwo nibwo bwanavyitumye ko bwogira ibiganiro bishobora gushika ku ntego gushika ku kintu dupfundika nk'ubuye inama duherukamwo yariyo kuraba ivyo twari twumvikanye mu nama ya mbere mugabo ingene vyagenze hapfuye haba abarimu babiri baduha ivyigwa ku vyerekeye demokrasi ishingiye ku migambwe n'intego igihugu gitegerezwa gufata kugira ngo giterekeje imbere bica bituma rero tudashobora kuraba neza ivyo twari twateguye yuko turaba ivyashitsweko imbere imbere ivyo twari twumvikanye ivyashitsweko n'ibitarashikako kugira ngo tuje tugira amanama turaba ivyashitse ibisigaye aba ari vyo dukorerako iyo ntumbero rero iraturemesha ni nziza cyane
musa n'abafite akizero muri iki gihe mwebwe rero
yego dufite akizero kanini cyane ko ya ibintu iyo bifise metodoloji niko nubivuga biba bifise n'ingene bishikwako ikiyuhice intego nini nyirake bigashikwako mu gihe ufise ingene utunganya ibintu uko babivuze bikoze ni ukuri ivyo babyiza cyane
mushikana suplice nkurikiye namwe murabona ko imvugo izohava iba ingiro mu vyatangajwe muri iyo nama
muri honorable Burundi turabona yuko icyizere kiriho na cyane cyane iyo abantu bahamagariwe kubaka igihugu hanyuma bakavugana bati uruhara ya mbere no umutekano bakabona yuko by'ukuri nabone bahamagariwe guterera rero twebwe twari dushimishije honorable Burundi uko inama heze abari bitabye inama bose babyumva kumwe babona yuko ibiganiro ari intambwe ari umushinge bashobora kugira ngo bose baje hamwe baterere mu iterambere ry'igihugu rero nkuko babikoze byaribonekeje yuko abayitabye iyo nama bose barongoye imigambwe babona ko by'ukuri bose boteza guharanira ikintu kimwe cy'uko amahoro n'umutekano abungabungwa mu gihugu cy'u Burundi kandi bose bahamagarirwa guteza imbere imigambi y'iterambere buri wese hanyuma ashobore gutunganirizwa mu biwe no mu biwe no mu iterambere ry'urugo n'iry'igihugu
murakoze namwe mushena ya Polinere nishimbere inama yabaye mwihweje amajambo yahavugiwe murafite akizero ko imvugo izoba ingiro muri iki gihe
jewe ndafite akizero kanini cyane kuko turaze muri aya mezi leta imaze yonyine biraboneka ko hamaze kuba kino kwita umwimbu cyangwa rezita zijyanye n'ibivugwa imvugo ya politike yo muri ino minsi irajanye cyane n'ingiro kuko nibaza yuko icyahora gituma ibintu bitajya mu ngiro ni uko hataba hariho ugushaka kwa politiki ubu rero turabona ugushaka kwa nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu ni ukuvuga uhereye hejuru gushika ku ndongozi zo hasi imvugo ni imwe kandi imvugo ijyana n'ingiro bavuze bati iki kintu turagikeneye nicyo kiragikoze ubwo yuko ni mu bijyanye n'ibyo bya politike barongo imigambwe cyangwa gushambira na byose nabyo ko babifashe mu minwe bagifata nk'ikibazo cy'iwabo nabyo ni uko nyine bizatuza kugenda uko nyine ndabyihuje rero mbona yuko ikizere ari kinini cyane urabye niyo turiko turava n'imizi y'ireta imaze biraboneka cyane yuko hari ikizere kinini ko ibintu bigiye guhinduka kandi n'ubu biriko birahinduka byinshi nibaza yuko uko ushaka kuhari kandi nanyine kibaye umukobwa iwe yamara yabivuze ati nkeneye gushika nko gushika mu 2025 atamuntu azoba acidoga avuga yidogera leta avuga ko ayigwanya nubwo yuko abantu bazoba bashimishwa n'ibyo biriko birakorwa kandi ariko arabikora nibyo rero je nibaza ndafite ikizere kinini cyane
mushenaheze nimubona imbere y'amatora abanyamigambwe na leta kenshi na kenshi hari igihe wasanga bavuga rumwe cyane cyane bakibura urwaruka rwabo ariko ivyo ntivyabujije ko urwaruka rubandanya rutara mu mitwe muri baza ko muri iki gihe ivyo bizoca bihagarara ubwo ruhagarara ruri no mu banywanyi b'imigambwe bizoca nabwo nyene rurangira canke rukagabanuka
mu bisanzwe urwaruka ntirushobora gushamirana ngo imigambwe hagati y'imigambwe ibyo ntibibari ari urwaruka rushamiranye hagati y'imigambwe ruba rushamiranye ni ukuvuga ko intwaro muri aho hantu iba atako yifashe muri icyo kiganiro baravuze yuko abajeje umutekano abajeje intwaro baba bigenga ni ukuvuga baba atabo bahagarariye mu ntumbero mu mvugo y'ikirundi bimwe bavuga bati umwami ntavukana niyo nofata neutralite rero ibyo bibaye bica bitungana mu gihe abatwara abajeje intwaro n'abajeje umutekano biyumvise ko bari hejuru y'imigambwe ntusubira kuvuga ngo aba nakabagwa bashwanye oya bica bihera
egome mushyanahe polonye nishyira imbere ibiganiro reka umwumvikano hagati y'abanyapolitike bo hejuru abakuru b'imigambwe cyangwa abakuru barongoye imigambwe yaba itavuga rumwe na leta cyangwa umugambwe uri ku butegetsi igihe cyose bumvikanye ntibyabujije ko twumva hirya no hino mu Burundi urwaruka ruriko ruratara mu mitwe y'imigambwe itandukanye namwe musakizere ko ibyo igiye kurangira
je navuze kandi je nabivuze n'abakurambere babivuze bati umwera uvuye bukuru ugakwira igihugu cyose je naragiye mu migambwe ndaje ni mu matora ndanandendera cyane muto nanjye ndumugwaruka narabaza nkabaza none nk'ubu aba bariko bapiki kuko turavye amafoto cyangwa amazina yamaboneka ubona bariko bagwana mu nda bicaranye basangira jewe ndafite akaryo ndafite na opportunity cyane chance zo kuronka umwanya rimwe rimwe nkicara n'abanyepolitiki nkabona bariko barasangira nicyo gituma rero nk'amabwira urwaruka ni mbega mwe mu mutwiki ubu rero ni hataka abarundi batari guca ubwenge harimo n'urwaruka bamaze kubona yuko kenshi atakina kimwe kiboneka baba ariko barapfa baba ariko bagwanira inyungu z'abandi izabo nazo bazibagiye ubu rero ko leta yafashe mu minwe ikibazo cy'urwaruka na cyane cyane cy'ubukene turabona yuko ibyo bintu bizohava kuko twarabirabye dusanga urwaruka rwo hasi rutewe ibyo barukuru bakora gushyamirana rubiterwa n'ubukene si kubera yuko batabahuje ibyiyumviro bya politiki kuko uravye amaprogramu y'imigambwe baba bafite nta byiyumviro bya politiki biba bitandukanye cyane bafite byotuma bashyamirana ubwo rero ko mu majambo make umwe uvi bukuruka ku gihugu cyose nimba hari ibiganiro cyangwa kumvikana mu migambwe bwo hejuru kubera iki abo hasi bashyamirana raba nawe iyi minsi iheze mikeya ireti maza hivugiye iti ntidukeneye gusubira kumva bashamirana ubu hari ibyo mu mwaba muherutse kumva jewe aho mperereye mbona imigambo yose urwaruka abakenyezi abagore abatamakazi bose babanye neza ni ukuvuga rero yuko imbere ni heza mbere n'ubu turiko tuja heza kandi turabona ko leta ariko yabishyira mu ngiro aha rero si ugushikuza ni ibintu je mbayemwo jewe nsanzwe mba mu makaritsiye mato mato iyo mu gisagara ca Bujumbura mu za Kamenge za Kinama ndabibona ndabona yuko icuka ari ciza kandi ivyo biterwa n'imvugo ya politiki irebeje
murakoze nkurikiye namwe murabona ko umwumvikano utanguriye hejuru uzokwiragira no mu rwaruka rw'imigambwe itandukanye
yego sinda ndabona yuko ikuri turatwizera cyane ko bose yuko bizoba anya baba kwarukwaru arupe umika itandukanye ko tona kubikana atane cyane ko abanyamigambe bo muri kabo zitari ko abara bahitisa abantu bari barukwa bacyo rabeshya ibiki kiki cyatufanye ibiki ari madoza abaza zitamatora ubwiye fatwa igitege n'etu tudoko no kitabere ariko rero mu babona yuko ibiganiro bitatu byatahuye neza kandi bitabizorera neza ibitake byabantu bishyira usa barumvikanye ibintu mugabo ntawe gitse mwonge ariko turabye ngene intwaro abagezi intwaro ubuye abakinyike cyane n'igihugu bose kugira ngo udakwinjira mbere kumvikana hanyuma
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika isanganira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mushyanahe ya Apollinaire nishyira imbere mu gihe imvugo yoba ingiro eka hakaba umwumvikano imigambi yose igakorera hamwe ku nyungu z'igihugu zogira ingaruka nki kuri politiki y'Uburundi na burya tuzi ko kenshi na kenshi abarundi batari bamenyereye kwitaturira amatati kenshi na kenshi bambaza abantu arabanyamahanga canke abandi bantu kugira ngo batature amatati ivyo vyaba vyerekana ko abarundi bagiye gutangura gutatura amatati ari hagati yabo
nkuko nabivuze tugitangura iyo misinyo nziza cyane ikimenyetso cyiza cyane mu byerekeye politiki yo Burundi kandi n'intambwe ikomeye jewe mbere ndabibona nka kuha nubwo apari nka kuha politiki muri mu karere kuko Uburundi bwari busigaye bwonyene uravye ibiba hirya no hino ku isi mu za Kenya hehe abatavugana rumwe na leta bararamukanya hanyuma amatora aheze akazi ubuzi bukabandanya irambere ikabandanya rero ingaruka zicaze ingaruka n'iterambere ry'igihugu ni ukuvuga yuko byabitwakwirwamo tukamaramo imyaka itanu tuvuga ngo nabo bariko barashambirana ntituzobisubiramo tuzoca tuja mu bikorwa by'iterambere ibihugu birimo demokrasi n'intwaro ibereye n'intwaro rusange ibereye usanga kenshi baca baca cyane mu bikorwa by'iterambere aho kuguma mu bya politiki ariko naho bihugu bituvuze yuko imigambo yose itegerezwa kuja mu mugambi umwe umwe kwakira ngo umugambi umwe oya turi mu migambo myinshi kandi utagira icyicaro kiri abahurije ko ntibisanzwe ahubwo imigambo izohabe mu kwereka leta utunenge bitagenda neza apana kuvuga ngo kurwanya leta bimwe twari tumenyeye mu mvugo za kera ariko gushyigikira leta kandi bayishyikiza ibikorwa nibyo jewe mbona ingaruka rero ni uko tuzogira icyizere tukagira confiance ku basanzwe bakorana n'u Burundi muri mu migenderanire n'indi bihugu mbere tumwe babitumwa ko kumwe byari bitanguye byari byatanguye imbere y'ibihumbi 2015 muri radiyo ko Burundi bwari butanguza buratumwa ko mu yandi makungu gufasha aho Burundi bwatanga mbere n'abafasha mu gutatura amatati mu bindi bihugu niba rero ko ubu twatumye kuri rya ngendo kandi nkaba nivuza yuko jewe ku bwanjye byo bandanye kugira ngo u Burundi kizobe igihugu cyo gufatira abakarorero haba mu ntwaro rusange mbere haba no mu iterambere kuko umuvuduko mbona enye ni cyubahiro umukuru w'iyi yafashe nawe akajimbere y'abarandi niba dai uko amuje bandanye ko igihugu cy'u Burundi kiratembe nta kabuza ari bihugu byinshi biri mu zi Burundi tuturaze mu uko bingana abamubantu canke ubunini biri mu imuzi Burundi mu byatembere cyane byatembere cyane n'ubwo yuko u Burundi ubu tuve muri aya mazitu ya politiki ya misiyo tuje muri diskuru cyane na ratifu y'iterambere hanyuma dukure urugwaruka mu bukene dukure urugwaruka kutagira akazi turuha akazi nizobona yuko tuje gucamira na byo tuzacyabihamo tuzosigara tuvugira politiki ku maradiyo ni ku mateleviziyo abana nabo bari ku kivi nk'mu bindi bihugu muri ibyo bihugu mutambwe murimo murabona ko politiki ibishushe cyane tukayibona tukabona umenga bagomba bakora ndeko mbwa nawe ukora ku wundi kubera yuko bamaze kubona iterambere cyacu kuko ibintu uba wubatse n'icyuya cyinshi ukoresheje ingufu nyinshi ntujya kubizambura nicyo gituma natwe abarundi twotugenge tukamenya yuko politiki ari politiki mugabo iterambere ry'iterambere kuko ibintu uzambuye umunsi umwe birawugora ukabyubaka imyaka cumi rero ijya ngendo ya kera tuyivemo tube barutumwa ko natwe twufasha abandi kubaka aho kwa matwiko turazeyinze haba mu bikorwa by'iterambere cyangwa bya politiki turafite resource zimena abantu bakwiye tukagira mbere na resource na tirere imana yaduhaye dushobora kubakisha igihugu cyacu murakoze
reka tugaruke ku muntu ushyira na hezino nimubona nawe nyine agira icyo avuze kuri iyo nkuru ku nkuru mwese ku nama mwese mwashimye ku mwumvikano reka hagati y'umugambi uri ku butegetsi n'imigambi itavuga rumwe na leta yo gukorera hamwe ibyo byoba bishobora kuba bibaye akabyo kuko abarundi bashobora kuzohora batatura amatati hagati yabo aho kwambaza abanyamahanga canke abantu bari hanze y'igihugu reka zeno nimubona mu kaje gato
aho tugeze ni intego kandi intego tubona iteguye neza rero rindira mu minsi tumaze kujya turaraba ibyakozwe n'ibitakozwe ngene dushyiraho ikirangaminsi ingene byogenda niho woca ubona uti bagiye kuzokoreramo ariga nk'ibyo ntibinoroshe kuvuga ngo imigambi ikorere hamwe gukorera hamwe ni ukuvuga ko muba mwateguye ingene gukorera hamwe ingene byogenda ingene atawoja iruhande ingene atawoja imbere wundi ngo ajya inyuma ibyo rero ingene twokorera hamwe ntibiraboneka nicyo gukorera hamwe kivuga kuko ntibishatse mumenye ko n'imigambwe izindi migambwe n'ingene ikora ari ibintu bishatse atari biri mu mico y'ikirundi ya kera dusanzwe tuzi birati byo kwigwa ingene utwa ko ari mu butegetsi n'uti twitwa ko atari mu butegetsi icyo bateza gukora n'icyo badateza gukora n'ingene amategeko yububahiriza bombi ibyo ntiturabisikako mugabo twashimye intego
egome moshena suplice nkurikiye ibimenyetso biva muri uyo mwumvikano izo nama vyoba vyerekana ko aho kera abarundi bashobora kuzora batatura amatati ari hagati yabo badaciye ku banyamahanga canke abandi bantu
ego tukaba turaraba ingene inama abayitavye bose bumvikana biribonekeza yuko by'ukuri bazabazwe bumvikana na cane cane ko intumbero ya mbere ari uuganira ico umwe wese abona gita agatomokewe ayo kagishira ku meza hanyuma bakiganire ko hanyuma by'ukuri n'umwe wese yubahirizwe na cane cane ko cumi na kane y'ibwirizwa nshingiro ivuga yuko abarundi bose baterezwa kubana mu mahoro n'umutekano kandi bakihanganirangira ubutasa bwabo ibyo bitandukanye ni nacyo gituma rero ibwirizwa nshingiro murazi yuko yitwa rikuru ya repubulika y'u Burundi ibonekeza ko leta y'u Burundi ubuya ibonekeza ko imvugo ari yo ngiro kandi iryo shingiro rikaba ari ryo bwirizwa nyamukuru leta itegereza kwisunga icyizero ni cyiza rero uba bafise amakenga nibaza yuko ari ukugwiza ayo manama ayo makenga rero agahera bivanye n'ivyiyumviro umwe umwe wese yashikirije n'ingene iciyumviro ciwe cafashwe mu minwe
ego
rero ko ari icyiza kiboneka nyakuri
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
mushana izino nimubona gukorera hamwe mu iterambere ry'igihugu mu gutsimbataza amahoro ni gikorwa gihambaye cyane rwose ku migambwe yose ariko ikibazo cyo kuvuga ko umugambwe uri ku butegetsi ushobora gukorera hamwe ikakumvikana ku bibazo byose n'indi migambwe yose itavuga rumwe na leta ni ikibazo kitoroshe no mu mademokarasi yakomeye ibyo bintu ntibishika gushikaho nta umugambwe uri ku butegetsi wumvikana ku bibazo byose n'iyindi migambwe itavuga rumwe na leta icyo kibazo umuntu kifashe gute
umugambwe uri ku butegetsi bavuga kuri ku butegetsi ni ukuvuga umugambi watanze ubutegetsi si umugambi uri ku butegetsi ni umugambi watanze abategetsi babyumvise uko ko abategetsi naho baba bavuye mu mugambi munaka baciye baba abategetsi badaciye baba abanyamigambwe byose bica bishoboka kuko bose barahura hose barahura mu mugambi bakarahura mu bandi ibyiyumviro n'ingendo kuko bakorera bose dako gukorera bose rero ntacyo ubuza ko bigenda neza mugabo hari naho batarabyumva uko
reka n'icyo
kibazo cyane
ego mereka n'icyo kibazo tukibaze nyine umunsi yanahe suplice nkurikiye imigambwe ukorera hamwe mu gutsimbataza amahoro mu reka mu bikorwa byose by'iterambere ry'igihugu ni bikorwa bihambaye cyane rwose ariko kenshi na kenshi icyo gikorwa kugira ngo iyo migambwe yumvikane ku bibazo byose amaprogramme yose araba igihugu n'ibintu bitoroshe cyane rwose kugira ngo ibyo ntibibe intambamyi iyo mwumvikano usa n'utangwe kubaho ibintu byogenda gute
mu bisanzwe kubintu biteza kugenda ni uko byibonekeje ko bose bafite intumbero imwe intumbero imwe ni iyihe ni uko igihugu kiba mu mahoro n'umutekano kandi kikaba no mu iterambere rero mu gihe wose iyo bari kubariyamamaza umuntu wese aba afise imigambi y'iterambere projet de société rero iyo migambi y'iterambere nibayitane n'iki gihe cy'imbere y'amatora hanyuma bayishyira hamwe bavuge bati ibintu bigenda ukunokonoko byagenda ukunokonokonokonokonoko atari ko umuntu wese ashaka kwishyira yikwereka ko ikintu kibi nicyo kwitwagira ko ariko iyo abantu bari kuburiyumvira ikintu cyo gukorera hamwe ni ikintu cyiza rwose ibyo biganiro rero byatanguye kandi bigatambura neza niba bibandanye uko nyine umwe wese aze afise umushinga wo guterera ibyiyumviro byo kugira ngo igihugu gitere imbere kibe mu mahoro n'umutekano nangere n'agatekano na muntu hamwe n'intwaro ibereye ibyo biganiro ntibyabandanya uko oya bamwe bamwe bose n'uwashaka kwikwegera ko ati nyuma y'abandi azohava asanga ari we wenyine ari wenyine hanyuma gutyo asange na we nateza kugondorwa hanubone ko ibyiyumviro byiwe bitubaka yobireka akabigira
ego me Apollinaire n'ishyira imbere muri demokarasi birahambaye cyane rwose ko haba imigambwe myinshi eka ifite intumbero ya politiki itandukanye mu migambi yo guteza imbere igihugu cyabo cyangwa abanyagihugu babo ariko birahambaye ko naho haba muri iki gihe havugwa umugambi wo gukorera hamwe imigambi itavuga na leta y'u Burundi haba ubwigenge bw'imigambwe cyane cyane kubyerekeye intumbero ufise mu migambi yabo guteza imbere igihugu nabwo nyene no gusimbataza amahoro kugira ngo iyo migambwe igumane ubwigenge yongere ikorane n'umugambi uri ku butegetsi ku bwanyu byogenda gute
je ni yavuga ko ibyo byose byashoboka kandi mugabo nta byamazera ngo de yabaye cyo gituma nanyakuba umushyanganje yabatumye ko kugira ngo ababaze uko bishoboka nuko tuzagenda sukubga yuko nabo babashyira mu ntwaro ngo bafashanye gutwara ahubwo ni bagira impwa cyangwa kwitwa ijwi consultative nuvuga ko iyo bari kubarashyiraho amapolitike y'igihugu bababaza bakabumbira ibyo bagona kuko uko biri kose nabo barafite abenegihugu bari inyuma yabo nabo baserukira abanyamigambi kubabaza rero bati iki kintu mwebwe muciyumvira ko iki mukubona gute mubona kokora gute icyo ni ingendo nziza ya politiki hanyuma ku byerekeye uko bishoboka none ganyakuba mumeze makuru Frederic umaze kubona nyinshi mukuru w'igihugu wenyine ubwiwe ahaguruka akavuga ati jewe ndahagurukiye igiturire ya amajambo yose yahora avugwa n'abanyamigambi batavuga rumwe na leta atabariwe ariko aravuga no munsi avuga ati abanyonyezi abasuma ibinebwe bose ndabahagurukiye kandi ndabakura cyane ndabafunga none wumva bamwe batavuga rumwe na leta batoye gukora nawe gute kandi bari kubavuga rumwe nyine jeni bazi yuko byose biva nubwo nabivuze umwera ubivuga ku gihugu cyose biva kuri leadership iyo rero uburongozi bumeze neza ucaumera ntasuma burakira abantu bukabahamagara bukabihamagarira ko jewe ubwanje natangwe gukunda imvugo iremeza nyiricyo mu gihugu numva ndahamagarira cyane gushyigikira ibikorwa byiwe hanyuma ndabona ndafite icyizere ngo kibone umunsi ndabona ko abarundi benshi bariko barahamagarwa n'uburongozi bwiwe kandi bashyigikira ibikorwa ariko arakora ntacyo buzayo yuko n'abanyamigambwe nabo babikora uko nyine kuko hamwe uhogira umuntu abyita yitambika imbere cyangwa agwanya bijya ariko arakora byo kurwanya igiturire byo kurwanya ubunebwe byo kurwanya ukudahana nibaza yuko yoba ari umwanzi w'igihugu mugabo icyo twavuga ni uko abanyamigambi nabo boshyigikira ibyo bikorwa hanyuma bakaza bararaba turenge kuko nta byamabyera ngo de bahamagariwe gufasha nk'uko twese dufasha nawe yari babwiye ati muze murasemerera mumbarira yarashyizeho utubwate utudusanduku two gushyiramo ibyiyumviro cyane bitagenda neza ati muze murambarira kuko nje ndabona hose hagize umuntu akora nabi mumuvuge none amaze kuvuga uko akugurura icyo bita espace mediatike akugurura espace politike abantu bakavuga baki akabahamagara ati mbwira ibyo mushaka byose mu bwitonzi wumva aho basigaye iki nibaza ko abanyamigambwe igisigaye ari ukumushyigikira hanyuma bakaraba aho bitagenda neza cyane aho yoba ariko atari ko arakora ibyo yemeye kuko nawe arafite porogaramu yatanze nibaza ko ari ukuyifata umuntu akayisoma akazaraba ati mbega bimwe yatwemerera abishyiganye hehe ariko arabikora nuko muri politiki tuzagenda hanyuma ni mu bihugu bikomeye ubwo aje kubivuga iyo muri Amerika bafite amademokarasi akuze cyane urabona yuko bidakunda ko bose amavuga rumwe kuko hari abantu bamurundurundi nicyo gituma akwiye kubaho iyo kadre do dialogue permanent ikamaho igihamba suko ntituri mu iparadiso igihambaye niyo principe uko gushaka kwamakuhari ku buryo ikibazo cyose gihari gitoye umuti biciye mu nzira y'ibiganiro ata nguvu zigiyemo ejo nabyo ndabona iyi leta rwose leta mbere yari ikiri kurakora
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza radio hanjwi rya Amerika isamiranye i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tugaruke kuri mwebwe mushyana Yesu Kristo nkurikiye ishyirahamwe ryanyu rirakurikirana amatora eka imbere y'uko atunganywa yariko atunganywa eka n'inyuma yayo mukaba muzi ko kenshi na kenshi uruhagarara rwose hagati y'imigambwe rwabaye imbere gatoye amatora cyangwa igihe cy'amatora n'inyuma yayo muribaza ko ubu mu myaka iri imbere igihe amatora azotunganywa uyu mwumvikano uzobandanya kubera izo mpanuro zose nuko kuje inama kuri ko kuraba
twebwe muri agana ku Burundi nkuko turaba kukirana iby'amatora imbere hagati n'inyuma yayo gushika ubu turafite icyizere yuko abanyamigambwe bose bazojyanye kugira ngo umwe wese duhereye kwiga migambi y'iterambere yemereye abenegihugu mu gihe yotsinda ko mu gihe yayita na yose bakayiganirira hamwe n'abo bose bageze imigambwe hanyuma bakayishyikiriza abanywanyi babo bakabahamagarira ibikorwa by'iterambere ibikorwa byo guharira amahoro n'umutekano adafite akazi na muntu nta kibuza yuko amatora yimirije atogena neza na cyane ko ibyo biganiro n'ibyabandanya kandi bakabandanya berekana ko ariko basenyera ku mugozi umwe bavugana kandi bayaza bumvikana mu gihe rero hazogera mu gihe cy'amatora ugasanga hariho ubushatse kuja uruhande rwiwe reka yeburya n'abenegihugu ariko baratutwe batuma bati none uyu muntu ko bahora bayaza neza kandi bitabibonekeza ubu naho bigenze rero ari nacyo gituma tuhasanga uyu muntu tuhasanga perezida ashobora kuba azoba ari wenyine ba bandi nawe bamugarukiye ati ibintu wewe ko twabyumvikanye kandi tuheza kugenda kunoku wewe ubivamo kubera rero ni nacyo gituma tuhasanga mu byumviro byacu tubona ko uwo muntu azosanga ari wenyine hanyuma acyasanga ategerezwa kuza hamwe n'abandi kandi gushika ubuya biribonekeza yuko uwo muntu gushika ubu ntawuhari nabyo byifuzwa rero atamunyamugambo yavuga ati kubera ibyiyumviro niyumvira ko inyungu zanjye zobize neza n'izi atawoja ku ruhande ngo ibi byiyumviro bitandukanye n'ibyiyumviro bya benshi cyane cyane yuko muri ako iryope raporo bavuga yuko ubukirigiri bubwira babiri kandi no gushyigikira cya cyiyumvira cy'uko iyo abantu bari kumwe bose usanga bashoboye bakazana intererano yubaka
nashaka mbaze n'umushinga ya Polinaire nishimbere niba abona ko kubera imigambi mishasha yo gukorera hamwe iri kwirashirwa imbere niba abona ko mu myaka iri imbere igihe hazotunganya amatora ko murazi ko ari igihe cy'amatora imbere y'amatora cyangwa hagati n'inyuma yayo ariho haba uruhagarara murizera ko iyo mvugo izobandanya abanyamigambo yakayumva leta ikayumva eka n'urwaruka rukayumva kugira ngo iyo ntumbero yafashwe nshasha ibandanye
iyo ntumbero kuri jewe ni kubera twakiriwemo na 2015 habaye bijya byo mwese muhuze sino yari yatanguye u Burundi bazi ko bwari bumaze kuja mu bihugu byo gufata akarorero mbere n'ubu murabona ko amatora ya 2020 nk'uko umukuru w'igihugu akiriya gihe yari yabivuze nyakwigendera Pierre Nkurunziza ati azogenda neza cyane murabona yuko atamvururu cyane imishyamirano myinshi yabaye mu matora y'2020 nta ngorane nyinshi zabaye wovuga yuko amatora y'2025 nayo azoba nk'ibibazo nibaza yuko twamaze gushyiraho umushinga ukomeye w'ibyerekeye by'amatora deni isanzwe ihari kandi iriamaratu mu kuvuga yambaho ubu nibaza ko bamaze guca ku kizi ariko bayategura abanyepolitike nabo mu bisanzwe ibyo byose ubona bariko barakora naho ari bariko bakoreramo ibikorwa by'iterambere burya batanguye no gutegura amatora kuko bicaranye babonana baganira hariya bariko barakora mu 2025 rero kuzoba ari umusigo mwiza nta bibazo binini uko je ndabibona bizaba birimo kuko imvugo turimo ya politiki no muzi iraremesha kandi izobandanya hanyuma uko kandi ndabibona n'urwaruka ruzoba rwamaze kuva mu bibazo bimwe bimwe rufite kuko ubu rurijuke cyane amakoperative rukijukira n'ukwiteza imbere mbere harabayeho na rusansima yo kubarara kugira ngo bazoshe kuba akazi nibaze ko mu myaka itanu iri imbere leta izoba yashoboye gushyiraho amamekanisme cyangwa uburyo bwo kubafasha kugira ngo bave mu bukene akaba icyo kinini kinini ahanini abarundi ikibazo kinini bafite akaba ari icyo ikibazo cy'ibya politike cyangwa ibyicaro bya politiki oya ikibazo kinini ni ikibazo cy'ubukene n'ikibazo cy'urwaruka rutarufite akazi ibindi byose ntibazoze ntihagire umuntu uzarahenda abantu abanyepolitike barumvikana bose kuva mu 1993 twaje tubabona bicaranye aho bahurira hose barasangira ahubwo hari ikibazo cy'abantu babakoresha abantu bato bato kugira ngo bo bagashyikira ibibanza byabo ejo rero twaramaze kubimenya nibaza ko bitazosubira mwarabibonye 2025 mwarabonye 2010 twarabonye experience ya 2015
duhejeje kubona 2020 none igicyo gutaka amatora meza mu 2025 n'iki nibaza rero yuko cyo kibazo cy'amatora atagenda neza cyaravuye ubu rero hari kibazo cy'iterambere n'ikibazo cy'intwaro ibereye gutsimbataza ejo navyo nibyo bikubira kugwa abanyamigambi nibagerageze bafashe
bashikire iyo migambi yashyizwe imbere na nyine n'umukuru w'igihugu ego be mu kiganiro n'imona namwe mwihweje umwumvikano uri muri iki gihe amanama yamaze kugirwa ingeso umugambi murasha kubona ko n'imbere y'amatora igihe cyayo mu matora yimirije mu matora zoba mu myaka iri imbere mu Burundi murabona ko rwaruhagarara rwarurangwa mu matora rwaruhagarara rwarurabwibonekeza mu matora rutazoba rukivugwa
nta kintu na kimwe gishobora gusubirira ibiganiro wemeye ibiganiro kemera ko muganira mudashamira nta kintu na kimwe kidashoboka inzo z'amatora z'imishamirano mu matora erega akenshi ni kubera iki bashamirana nuko n'amategeko y'amatora bataba bayumvikanye ko ninge nahagarikirwa bataba bazumvikanye ibyo rero bigiye mu biganiro bikumvikanwa imbere y'igihe we wumva asubira kubaho gute abaho kubera naho babashyizeho ibiganiro baba babishyizeho kugira bitwe ko baganiriye mugabo batagomba gupfundika mugabo bapfunditse ati hanone hari ufite icyumviro gitandukanye n'iki akakivuga cyacyo tukagiharira ku byerekeye ingene amatora yoringanizwa haba ku mategeko no kuba yahagarikiye icabiva mu nzira ibyo byose biterwa n'uko icyo bakaba bagomba kugishyikako
egomeye kugira ngo igihugu itere imbere birakenerwa ko igihugu kiguma mu mahoro mu gihe kirekire ibi byose ko byamyemeze mu Burundi ariko nk'uko mubivuze intumbero leta y'u Burundi n'abanyamigambwe bafashe ni intumbero ishobora gufasha muri icyo gikorwa ariko kugira ibyo byose bibe birakenewe ko abategetsi barongoye Burundi eka barongoye ibigambwe bose bashyira ku muzirikanyi iyo ntumbero bagakunda igihugu bagashyira imbere imigambi iteza imbere abanyagihugu n'u Burundi kugira ibyo byose bibe nashaka mushya ntahe Suplice Nkurikiye akamumotera nk'abanyapolitike eka na leta muri rusange nakahe mu kanya gato akamumotera leta y'u Burundi nakumotera abanyamigambi
uko yabitanguye nabibonekeza leta yo kuguma ishyira imbere
yo bandanya intambwe yatanguye yo guhuza imigambwe yose hanyuma bakayaga bakumviriza ibyiyumviro byabo na cyane cyane bigiye bari bashyize imbere mu kwiyamamaza hanyuma kugira ngo baterere mu iterambere ry'igihugu hanyuma bakabyumviriza kandi bakabishyira mu ngiro mu gihe hari ibyiyumviro byubaka abanyamigambwe nabo bamenya yuko igihugu ari cyabo ko ugwaruka ari ugwabo mu gihe ruteye imbere ko ari igihugu izaba giteye imbere na cyane cyane ko ubu iterambere ariryo riza imbere hariho ibyibonekeza nyakuri ugwaruka gwitwaza ariko ubuya biri kabira jya mu ngiro na cyane cyane hariho ibanki y'ugwaruka uzobafasha kugira ngo bashobore kurangura imigambi y'iterambere atari uko barinze kubasaba ingwati icyo ni ikintu cyiza cyane rwose rero ikintu nyamukuru ni ibyo biganiro byubaka umwe wese akashikiza icyumviro atangotango nongono ibyumviro byubaka biteza imbere igihugu n'uwo ari we wese kandi byubahiriza ubwigenge no kwihanganirana mu budasa bwabo nacyo gituma rero abo bose bategerezwa gukorera hamwe ari nawo mugambi leta y'u Burundi iri gushyira imbere cyane cyane ivuga biti nyakubahwa umukuru w'igihugu aravuga ati turi hamwe twese birashoboka rero nta n'umwe aba yakuyemo nta w'umugambwe uyu cyangwa uriya bose bahamagara bose kugira ngo bakorere hamwe
nashaka na Apollinaire Nshimiyimbere nawe nyine agiye icyo avuze akamumotera abanyapolitike akamumotera abanyamigambi
aka
mu twoteranye politike nako kubandanya ingendo yo kuganira bakama babona yuko igihugu ari cyo giteza kuje imbere mbere ya byose bakarengera inyungu zabo na cyane cyane bakizigira abo baba barahaye gukora ibikorwa iyo hageze amatora cyane cyane mwene iyo migwi ya seni hamwe nabo baba bariko barayacungera nabo bankurikiye bakemerejwe amatora kugira ngo bitume bavuga imvugo yemeje turamaze kubona yuko kenshi imvugo ururimi burya rufite ububasha bukomeye nibwo imvugo niyituma abantu bacanamwo basubiranamwo rero iyo ngendo tuyitezere kuko turabona yuko byatugejeje kure muramaze kubona yuko ingendo kwama bavuga bati ibintu byagenze kuvuga ko ibintu byagenze nabi n'ibisanzwe ni uburenganzira bwabo mugaba kugumura nabyo si byiza ni ukuvuga ko abanyepolitiki bose baba bari muri muvanzi abari ku butegetsi baba batari ku butegetsi bose babone ko igihugu ari cyo kijya imbere kuko iyo ibintu bizambutse bagumuye abantu bagatambura ibi cyangwa biriya bidufata umwanya muremure kugira ngo dusubire tubyubake ndabahamagariye rero kubandanya baganira bubahana mu budasa bwabo hamwe no guteza imbere igihugu kandi bari kumwe bakabona yuko ari igihugu tuzoraga natwe abana bacu n'abuzukuru bacu babone yuko ari bo bateze kujya imbere ariko apana inyungu zabo bwite.
Murakoze namwe mushyiranahize nimubona akamotero abanyapolitike eka abanyamigambwe abakuru b'imigambwe ndavuga rumwe na leta eka umugambwe ku butegetsi eka n'abategetsi ba leta y'u Burundi ziba kujyamo
oya akamagere no gatera leta nitunganya byose si umugambwe bari mugambwe bica bigorana gutungana nibaza ko leta yotunganya ibyo bitangira nk'uko yabiyemeje nibaza ko yabitegetswe n'umugambwe nuko ari leta ibona ikibereye ikiyoroye rega umaze kuba leta ugira ibikugora n'ibitakugora niwe wica ugira uti kugira noroherwe twororerwa nawe ni ukuvuga abwira bose bororerwe byogenda gute si umugambi ubivuga leta kuko niyibiri ibiri ku kivi umugambi ntuba uri ku kivi umugambi woja ku kivi wose bakavura ku kivi wowe umuziki w'urubanki ntacyo ubamo nukushigikira leta rero ikamenya ingene ihamagara aba kuganira kugira bashike ku ntumbero ituma igihugu kidasubira inyuma.
Mu kanya nibaza ko dusozera ikiganiro ariko iyi imbere yaho bashinga nawe mu nkundiye nagomba ndabaze ikibazo kitajanye n'iki cyatuzindukanye akaba ari amakuru asohotse mu kanya amakuru avuga ko leta y'u Rwanda yahagaritse ibinyamakuru amaradiyo na televiziyo byose by'abarundi bivugira mu Rwanda. Nashaka mutubwire iyo nkuru mwebwe mwayakiriye gute muyibona gute reka dutangire kumushyira nawe Apollinaire Ishimire mu kanya gatoyi.
Muvuga birya binyamakuru byarabikorera ku butaka bw'u Rwanda yugawe
ego
nyakubahwa nundikije mu bisanzwe jewe mbere nari natangaye kubona hagira amaradiyo nkajya yugawe mu Burundi ashobora kuba aguma akorera ku gihugu cy'u Rwanda kandi uzaduhanura bibe rimwe rimwe kandi akavugisha n'abantu barwanya leta y'u Burundi nibaza yuko leta y'u Rwanda yari yateze kubikora kubwanje ntawe ndimo ndavugira na byakiriye neza cyane ariko bajya nabo barafite uruhushya rwo gusubira kuza muri iyi ntumbero leta yagize bakaza nabo bakavugana na leta ukundi bashobora gukorera mu Burundi nimba bashaka gukora mugabo niba bavuga ko barwanya bari mu barwanya leta cyane barimo batavugana rumwe na leta bari hanze y'igihugu nibaza yuko aho gukorera hatateza kuba mu Rwanda kuko igihugu cy'u Rwanda ni igihugu twateza kubana neza ni igihugu kibanye ni igihugu kiri muri umuryango umwe wa East African Community ibihugu bihurikiyemo byose tuza gukorera hamwe haba mu kurwanya umwanzi haba mbere ni muri politike zimwe zimwe rero jewe nari natangaye kuko sinibaza yuko igihugu cy'u Rwanda yaba aricyo byaba byarashikiye nka birya cyari kwemera yuko hagira nk'iradiyo ivuga nka birya birya radiyo zavuga ikorera ku butaka bw'u Burundi hagari imyaka itanu n'isi ntiyari kubyemera nibaza yuko hari abaye gusamara ngira ngo kw'abategetsi b'u Rwanda cyangwa abandi byari byaratebye bikozwe hatebye mugabo ntacyo gomye tariki jambe
nibata
yuko rero ubu baje barongoye ibyo nyakuru ubu gikwiye nuko bo kwegera leta y'u Burundi bakayibaza ukuntu nimba bashaka kwandanya bakora umwuga wabo ukora bakora mu Burundi uko byumvikana ukuntu umwuga wo gukora ku Burundi bawukorera mu bihugu by'u Rwanda.
Egome reka na nicyo kibazo kibaze mushya naheze no nimubona iyo ngingo ya leta y'u Rwanda mwakire gute?
Niwe witubwiye ko ariko leta y'u Rwanda yahagaritse imenyeshamakuru ntabyo twari tuzi, hanyuma urumva n'inyungu z'u Rwanda Rwanda rukora ibi bidate n'inyungu zabo murabo nkurikije izabo twari ko turaganira bavuga ngo biratangaje ko bavugira mu Rwanda nibaza ko aho bavugira atari icyo kibazo kuko n'uwo ariko aravuga uturi kumwe ariko avugira ku iradiyo ivugira muri Amerika ikibazo saha ivugira ikibazo tugahe twengira ngo nibyo ivuga ibyo bavuga kuko ari ibyo bavuga nabyo ibyo bavuga nabyo hari ibyo bavuze hari ibyo bazosubira kuvuga sinzi ko babahujije kuvuga n'ibyo ari byo mu byo umuntu avuga atari urusase n'ibintu bihari igwa ikumbi umuntu aragira ati ibi nibyo cyangwa sisi uri ko aravuga atari ko ararasa nk'imbona igituma uwo mubuza kuvuga ariko hari uko mbona umenga abo mu Burundi bamwe bumvise u Rwanda bumvamo ibindi bintu bwaba u Rwanda n'igihugu nka Amerika n'u Rwanda nk'icyo kimwe na Tanzania kandi inyungu zabo zowubahiriza n'Uburundi buzokubahiriza inyungu zabwo abamenyeshamakuru nibo bazomenya ingene babyifatamo.
Reka nicyo kibazo kandi tukibaze umushyira na Yesu Kristo nkurikiye iyo ngingo umushyira na Yesu Kristo nkurikiye mwakire gute?
Ego twebwe mwana w'Uburundi iyo ngingo tuyakira neza mu gihe leta y'u Burundi iratanguye guhamagarira abarundi bose bari inyuma y'igihugu yuko bose ari bene Burundi ari abarundi byiza botaha mu gihugu cyabo kugira ngo bafashanye kubaka igihugu cy'u Burundi mu ntumbero y'iterambere, ari nacyo gituma rero ngira ngo igihugu cy'u Rwanda cyumvise ko by'ukuri abo bose bemereye muribuka yuko bari bakwemerera radiyo Bonesha FM yari yugawe mu gihugu cy'u Burundi ntiyakora, ariko ubu rero uburemewe n'amategeko usanga ari mu iyo ntumbero yuko bifuza ko nayo maradiyo akorera hanze ashobora kuza kugaruka bakabisaba yuko bashobora kuza gukorera mu gihugu cy'u Burundi, na cyane cyane ko igihugu cy'u Burundi ari imezo y'abavuka gihugu bose, mu gihe rero abarundi bose bogaruka hanyuma bose bagahamagarirwa kandi bakabyiyumvamo ko bategereza guterera mu iterambere y'igihugu cy'u Burundi muri demokarasi agateka kazi na muntu umutekano intwari ibereye ko bose rero bafise uruhara ntangere muri iyo ntumbero rero uburonero bw'u Burundi tubona yuko ari ingingo nziza, na cyane cyane ko mu ibwirizwa shingiro byanditse neza yuko umurundi wese ategerezwa gukingirwa umutekano wiwe agateka kazi kiwe ntigahungabane. Ni nacyo gituma rero twahamagara bose bari hanze ko bashobora kuza hanyuma bagafashanya bagakira umuganda wabo mu iterambere ry'igihugu.
Mushyira na Yesu Kristo nkurikiye, ndamushimiye cyane rwose ku kanya muhaye radiyo ijwi ry'Amerika.
Ndabashimiye nanjye cyane rwose kubona mwatwizihiye mukaduha tukaparisipa tukajya mu kiganiro. Murakoze
turabashimiye namwe mushyira na izeno nimubona ku kanya muhaye radiyo ijwi ry'Amerika kuri iki kibazo eka ku bibazo bihambaye twaganiriye. Ndagushimiye nawe mushyira na ya Apolinaire nayishyira imbere ku kanya mwatwe kugira muganire na radiyo ijwi ry'Amerika.
Federike nkundikije ku mwanya nanjye mwambaye n'akajya mwambaye kugira ngo nshyige ibyumviro byanjye abanzokwama ndabitabige byose mutamumwene.
Murakoze ndabashimiye mwese, turashimiye kandi n'abanywanyi radio ijwi ry'Amerika bose bateze amatwi ikiganiro cyacu muri sangacu y'umunsi. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.